Ili nizvuti Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com Umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jeni mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urubuga rwa internet rurafise akamaro gakomeye mu bijanye no gutanga amakuru atandukanye ku bintu biriko biraba. Abantu benshi bakura amakuru kuri urwo rubuga. Urubuga rurafasha cyane ku bijanye no guhanahana amakuru cyane cyane ku bakiri bato. Barandikirana bakavugana n'abantu bari mu bice bitandukanye byo ku isi batabanje guhura amaso mu yandi. Amarugo rubuga rushobora kandi gukoreshwa n'abantu bafise ivyiyumviro n'imigambi mibi. Ngozi zikibi n'abagizi ba nabi bakoreshwa urubuga kugira bashike ku migambi yabo y'ububisha. Nikiye cokorwa kugira nti byorohere abantu bafise imigambi n'ivyiyumviro bibi gukoreshwa urubuga atankomanzi mu bugira ingaruka mbi ku bandi na cyane cyane abakiri bato. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye Novan Intunze afise diplome ihanitse ya PhD mu bumenyi kubijanye n'umugenyaga nkuba n'ivyuma nyabwongo aba mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mutumire ndabaramukije.
Mwaramutse.
Urubuga rwa internet muri rusangi umuntu afashe izindi mbuga ngurukana bumenyi ni nyinshi zikomoka ku rubuga rwa internet. Intambwe rumaze kugira gushika mu kumva ibyereke gutanga amakuru no guhuza abantu mubona rugeze
rurateye imbere cyane kuko nk'ubu nta kintu ushaka kumenya kiba icyo kunguruza ubwenge bwawe cyangwa kumenya amakuru cyangwa kumenya umuntu ushaka kumenya ibyiza arizo iyo yavuye icakora ntushobora ibintu bene ibyo ushobora kubisanga kuri internet nk'umwanya nka wose. Nicyo gituma gikaze cyane kuko kirashobora gufasha muri byinshi byiza kandi cyane na bibi.
Muri byiza mwotubwira
muri byiza tuvuge uri nk'umunyeshuri ushaka kumenya nko inyishu ku kibazo ubufise dufate nk'akarorero nk'abariko bariga ibiharuro n'abyita imibare ushaka kumenya nka inyishu ya equation differentielle ushobora kuyishyira kuri internet igacikwereka neza inyishu yariyo n'ingene zakozwe. Tuvuge uri nk'umugwayi ukaba waronse umuti ushaka kumenya ingene ukora ushobora kuja kuri Google naho nyene ukakwereka neza uyo muti icyo cyubura ni ingene ushobora kugufasha ni ingene ushobora kugira nabi nk'izo bita ama effets secondaires.
Yego.
Ubara uburorero gusa.
Yego. Yego. Urabaza ko itanga inyishu bundo nyene ku bibazo bitandukanye kera umuntu yabanje nza gushusha umutwe kugira atore inyishu z'ibyo bibazo nko ko mwari ko muravuga kubizanye n'ibiharuro hamwe n'ibindi. ariko cyane cyane nk'abanyeshuri abakiri bato reka no muri rusangi bagiye ku rugo rubuga rwa internet ibyo bahasanze byose bibaza ko ari ibintu by'ukuri ariko rimwe na rimwe haraje ko amakuru atari yo mubona ari kihe bakwiye kugira kuri aba batandukanye ururo ni sinyine bavuga mu kirundi bamenye icyukuri n'ikitari kuri
kumenye icyukuri n'ikitari kuri ntibyoroshye kandi si sabana gusa dusangure no ku bantu bakuze hariho icanshikiye atari kera nari kumwe n'abagenzi hanyuma umwe avuga ngo yabonye kuri Google hari igikoko gisha sinzi uramaze kubona igikoko cyitwa octopus
yego
kiba mu biyaga bikuru bikuru nka Ocean Pacific Atlantic
bacita mu gifaransa ni pieuvre
okay we yavuze ngo yabonye aho banditse yuko hari ubwoko busha bw'ico kintu curira igiti kiba mu biti hanyuma abo twari kumwe twese twarazemeye kuko twagize ahubwo izo mwisi biratangaye hanyuma hari umudamu umwe twari kumwe acavuga ngo hagareke nimubanze mwiyumvira mwiyumvira yuko igikoko kitaba no mu ruzi rusanzwe gishobora kuba kiri mu giti ico nakarorera kamwe ikindi akarorera ishobora gutanga ni nk'abantu bakiri bato bakwiye gukurikira neza nuko bashora kugwa mu mutego tuvuge hariho nk'abantu bavuga ngo gira ukunuku nuku ucuronka ubutunzi bumeze gutya na gutya ubona yuko atari ibintu bisanzwe byoroshe uca utangura kwiyumvira neza kuko bishobora kuba atari byo canke ikindi nk'akandi karori notanga ni ku bintu z'ama tuvuge nk'abantu bakiri bato bashaka gutembera umuntu akaza akakubarira ngo tanga amahera ya naya duca tugufasha ucuja utembera ushatse cyangwa ushaka kuja mu ishuri ryo muri Amerika cyangwa i Buraya ngo tanga amadolari angana gutya turakwemere yuko wewe uzoca wemere wakandi bazoca baguha amahera uzoca uja kwiga atakibazo na kimwe ufite ubona ko ibintu ari byiza kurusha uko ushobora kubuziyumvira no gutangura kwiyumvira neza yuko ashobora kuba ari mu bubeshi
abatetsi b'umutwe rero barakoresha cyane ugo rubuga kugira ngo bayovye abantu
yego cyane ikintu nashaka gusubiramo ni nka ntituvuge ngo nabakiri bato gusa cyangwa n'abantu batazi ubwenge n'abantu b'incabwenge birabashikira kuko hariho nk'umuganga numvise mbere uwo n'umuganga wize amashuri atari make yahenzwe n'abajya abantu b'inkozi z'ikibi ngo narumike amahera atari make bazomwungukira inshe cumi arayarungika ararindira arabura arajya kurondera asanga babantu ntibabaho
ibyo ni ukuvuga abo batetsi b'umutwe baba bazi ko abantu benshi iyo bumvise nk'ibyo byo kukongereza amafaranga n'ubutunzi kubera abantu bashaka n'abayafise bashaka kurondera ayandi novuga ko baprofita iyo faiblesse ku bantu
yego cyane
tuze ku mirongo ya telefone dufise Jean Pierre uratumva
umva neza
uhamagara urihe
mwiriwe
ndi
hano yego ndi ifungwa mu karere ka Rwamagana akagari ka Nyamirama
mu Rwanda
Kigali mu Rwanda
yego ufise ikibazo bari umutumire cyangwa icyumviro
birumvikana neza ko ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko rituma hari ubwenge bwinshi tubasha kunguka ariko nanone byaje kuko nk'uko mwabivuze ku nsanganyamatsiko yari abarikoresha nabi bigateza ikibazo kuko hariho abakoreraho ubujura ndetse hakaba n'ababeshyanye naho wabonye ko hari na benshi babikoresha bashakamo ubucuti birumvikana kandi nabwo butamara igihe gito cyane cyane nk'urubyiruko rero kurikoresha birasaba kwitonda cyangwa se icyitonderwa kuko henshi niho babasha gutegerwa niyo mpamvu gukoresha ikoranabuhanga ni ryiza ariko nanone bikagira ingaruka niyo mpamvu umusore wacu yagombye kutubwira hakorwa iki watandukanye se ku ikoranabuhanga wabasha mutubarize umutumirwa watandukanye se uri mukuri n'utari mukuri ko bose bagenda bagashyiraho posti n'iyi kuko ushaka kukwibanzaho nk'amafaranga arakubwira ati genza gutya na gutya wabikora ugasanga ufite ya mafaranga yawe ugasanga kuko wabashije kuyatwara ndetse mutumirwa muti wabasha gutandukanya ute umuntu washyizeho ku ikoranabuhanga ikiri ukuri n'ikitari ukuri ko biba bisa wamubwirwa n'iki? Ibi rya Amerika murakoze ku biganiro byiza mutugezaho.
Murakoze turabashimiye. Reka bishure mumwishure.
Ibintu z'amafaranga biroroshe kumenya yuko atari byo. Wama wibuka yuko icyo utabiriye icyuya ushobora kukironga. Ari ikintu cya gusa cyangwa ikintu kiza kubarira ngo ushizemo ifaranga rimwe dushatse guha amafaranga 10 umenye yuko atari byo.
Icyo kirumvikana.
Icyo kirumvikana. Nabyo nabijya by'ubucuti butari bwo. Nabyo nyene nukumviriza urya muntu nukumenya yuko umuntu utazi iyava udashobora kumenya abagenzi biwe, udashobora kumenya abazee biwe, ukeneye kwitonda mbere yuko umubarira ibintu byose biri ku mutima wawe no kumwizera. Ingira ni nk'ibyo.
Murakoze cyane mutumirwa.
Turabashimiye. Radio
Ijwi rya Amerika ku biganiro byiza mutugezaho.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, aho turiko tuvuga ku rubuga rwa internet rufise akamaro gakomeye cyane ku bijyanye no gutanga amakuru atandukanye ku bantu batandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi. Nyamara icyo kibanza kandi gishobora gukoreshwa n'inkozi z'ikibi n'abagizi ba nabi. Urubuga rwa internet ni urubuga aho abantu bafise ubwigenge bwo gushyira ku ibyo byiyumviro gukoresha ari ibintu twariko turavuga byo mu buryo bwiza n'uburyo bubi. Mubona amareta adakwiye kushyiraho amategeko yo genga kugenda urwo rubuga rukoreshwa kuguma kwigenga?
Mubisanda amareta ico ni kibazo gihambaye cyane, kandi hariho n'abahinga bazo baza amategeko ingene akora n'ingene internet ishobora kubandanya ikora, bama bavuga bama babikora ko biragoye cyane gushyiraho amategeko akwiye internet yose, kuko internet ntayihagaze iri mu bihugu byose. Ikindi kintu kugira ngo internet n'ubuhinga bukeneye kuba buteteza imbere umwanya wose, abahinga bazi bavuga yuko ntibashaka amategeko ajya mu nzira y'ingene internet itera imbere. Nicyo gituma badashaka yuko agira itegeko na rimwe riba rihari. Yamara ibihugu byonyine birashobora gushyiraho amategeko kuzerekeye abantu babo cyangwa amakompanyi aba mu bihugu byabo, cyangwa n'aya makompanyi manini manini nka Google na Facebook ingene afata abantu babo n'ingene araba privacy ni sinzi ko nakivuga mu Kirundi. Kuta tumvuge nk'ibintu byerekeye abantu babo ntibije ajya ku rubuga ngo umuntu uwo ari we wese abifata abikoresha uko ashaka. Ayo niyo mategeko ashobora kuba mugabo kushyiraho itegeko ryaba interineti yose ku isi yose ni nk'ibidashoboka.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite. Anise, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uhirihe?
Nirusize mu Rwanda.
Ikibazo icyumviro?
Nanjye ibyo muganira nabibonye. Ibyo se twaganira mikoresheze y'urubuga rwa interinete. Halo?
Ndabumva.
Ni byiza gusa bigomba gushyirwamo imbaraga ya kontororwa kugira ngo bitabasha interineti cyane cyane iri kuyobya urubyiruko rw'iki gihe urwego rwo kuba kwirakwiza ibinyoma haba ku mareta ndetse n'ibindi byose. Leta zigomba gushyiramo imbaraga rero kugira ngo zikontorore zirwanye ibyo bikorwa bibi bibera kuri interineti.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga. Amareta y'ibihugu aho abategetsi batwaza umukazo kenshi barafise ibibazo ku byerekeye ikoreshwa rya internet, kuko turavuga ko ari uburyo bwigenga, ariko amareta y'ibyo bihugu aragerageza uko ashobora kose kugira yugara imbuga zimwe zimwe cyangwa akurikiranire hafi ibibera kuri izo mbuga ku byerekeye abanyagihugu baba muri ivyo bihugu. Ni iyi ngaruka ivyo bigira ku byerekeye twako turavuga kumenya makuru nibindi kandi kamaro kuri ubuga internet.
Nivyo ibihugu nka byose si cyane cyane ahantu hari abantu batwara ku mukazo barashaka yuko abanyagihugu babo bokwama bigenza ukuntu bategetswe, hanyuma nk'abashaka kwiyamamaza cyane cyane abashaka n'abashobora kwiyamamaza kubera internet yerekana byose cyangwa n'ayandi ma n'ibindi n'ayandi ma n'ama programme ari kuri yo tuvuge nka Facebook Snapchat n'ibindi. Ibyo bihugu birashobora kuraba izuba ry'abantu bari ko baravuga cyangwa bashaka gukurikira kandi bigakoresha izo zerekanywe harya habona kugira ngo babashyire mu buryo bashaka. Nicyo gituma nk'abantu bashaka kubwiriza mu bihugu bitari bike ubu hariho bakeneye kwitonda imbere y'uko bashyira ibintu byose ahabona ubwa mbere na mbere. Ubwa kabiri hari ubundi buhinga izo bita encryption n'ama apps afise ya encryption, tuvuge ngira ngo mushobora kuba mwarakurikiye nk'ibiba muri Hong Kong muri iyi minsi turimwo nk'abarya kuko nk'ubushinwa tuvuge bafite abahinga cyane bakorera leta bashobora gukurikirana barya abantu boshobora no kubagirira nabi. Mugabo hariho nka app yitwa Telegram bakoresha leta idashobora kwinjiramo neza ngo ibone izo bagize cyangwa izo bategura kugira. Mu ncamake novuga yuko internet na burya bundi buhinga buhari Facebook Instagram Snapchat n'ibindi ni ishobora gukoreshwa nabi n'abantu bakora ikibi, ishobora gukoreshwa na leta kugira ngo igirire nabi abantu badakora ibyo ishaka, cyangwa ishobora gukoreshwa neza n'abantu bashaka gukora icyiza bashaka kumenyesha abandi ibiriko biraba, igashobora no gukoreshwa na neza n'amareta ashaka yuko abanyagihugu babo baronka ubumenyi bamererwa neza bavugana n'abandi bashobora gufata ama initiative bakadevelopa nk'ama app n'ama kompanyi akoresha buryo buryo nyine.
Yego, n'ubuhinga buzobandanya butera imbere bunyaruka cyane mu gutera imbere bwenda burahindagurika mu gihe amareta atwaza agahotoro adashaka ko abantu abanyagihugu buguruka mu mutwe bamenye ibiriko biraba mu bihe biri imbere. Izo mpande zibiri ni uruhe ruhande mubona ruzotsinda?
Uruzotsinda ni ubumenyi bwugurura umutwe bwugurura butanga ubwenge butanga ubumenyi nibwo buzotsinda, kuko uraze nk'amareta atinya uburyo ba internet cyangwa yakoresha nabi si ubwa mbere biba, ni kuva ubuhinga bw'ubumenyi butangura, kuva abantu batanguye kwandika no gusoma, kuva abantu batanguye kuvugana mu ishengero batavugana umwumwe kwiwe, kuva abantu batanguye kuja hamwe ngo hagire icyo bashaka gushika ko. Mu bisanzwe ubumenyi nibwo butsinda, ni na liberte y'abantu kugira ngo bakore icyo biyumvira n'icyo bifuza nizo zama bitsinda.
Yego, tugaruke ku mirongo ya telefone. Levi adute akamo ndibaza witwa Levi.
Nitwa Levi.
Uhamagara ni he?
Hello ndi muri Cape Town ya Afrika y'Epfo.
Uri Pretoria?
Cape Town, Afrika
y'Epfo. Oh, Cape Town, ramba bari.
Cape Town.
Yego. Ubise kibazo ubaza ubutumire cyangwa icyumviro.
Yego, bari nzi icyumviro cyanje.
Yego.
Eh, n'acyane cyane navuga ku rugo nyene ku rubuga ngurukana bumenyi. Ariho ukuntu benshi bamwe bari kuresha bagomba n'indi ntumbero zabo zigana n'uko twabonye umuntu ugiye. Ntibyamire niko muvuga. Bakarorero hino muri Afrika y'Epfo hari ikintu cyarabaye hari ibintu by'akazuma birukana na itranje muri ziriya ntara za Johannesburg bake bajyana abandi bafite ibyo bagomba imigambi bashaka kwishyikira ko bake bajyanamo n'amasanamu ya kera cyane biragerageza gukivutu abantu batari bake cyane ntabwo muhira twasize muhira ukazisanga bariko bahagaze bakagira uhagarara ngo none abari muri Afurika y'Epfo bose bapfuye bahonye bikaba birebire sino kubwira
ndabumva
amarero urumva ntiyajyanye rero urwo rubuga ngo rukana bumenye ni kuri baragize neza baragize icyo bamara kuko turamenya ku muvuduko uteye ubwoba kabisa umuvuduko munini cyane ku buryo umuntu nubwo bari kure muganira byoroshye cyane ariko hari hakwiye kuba n'ubundi buryo bwo kujya barahana abantu bakoresha urubuga ngo rukana bumenye mu buryo butangirwe cyane cyane nko kuzumura cyane mu buryo bw'ubusuma kuko hariho n'ubundi buryo bw'ubusuma babukoresha ukajya wumva umuntu akemera ibintu byinshi ku rubuga arimo nk'igihugu kanaka ngo narungutse ibintu iri n'iri nashaka ko ari wewe icyo uza kubyakira ngo hanahanaha ngo ubanze kurindika amahere ku nuwo kurenga narabibonye hariho kandi ibyo dukwiye kwifasha kuri tuti fureri rero hamwe n'ibyo asha harakwiye kuba rero intege ukuntu hoza hari ahantu abantu bakoresha urubuga ngo rukanabumenya mu buryo butari bwo cyane cyo cyumvira amaterera murakoze ku cyumviro cy'Amerika
murakoze cyane turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze cyane
Filbert nawe nyine ari ku murongo wa telefone Filbert uratumva
ndabumva
uri he
nk'abandi kinihira mu karere ka Rubavu
aho ni mu Rwanda
mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
kibazo mbaza
yego
kutijanye ni
turiko turavuga kubizanye n'urubuga rwa internet akamaro rufise mu gutanga makuru atandukanye ku bantu batandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi mu bigifise akamaro gakomeye ku abantu baronka inyishu ku bibazo byinshi baba bafise bakoresheje urwo rubuga ko yamara rushwa no gukoreshwa n'abantu bafise imigambi mibi
nyine urubuga nkoranyambaga rufite akamaro kuko ruhuza abantu b'ingeri zose ku isi bagasabana kandi bakamenyana ukaba runadufasha gutanga amakuru ku isi hose nicyo cyumviro cyanjye numva navuga ku rubuga nkoranyambaga
murakoze
namwe murakoze
That is with America Washington DC mu kiganiro muri isanga. Hari abavuga cyane cyane nko kubakiri bato tuje kubakiri bato nka banyeshure ko kenshi ibintu byose bakuye kuri internet mu bushakashatsi bwabo bibaza ko ari ibintu by'ukuri akaba arabibaza ko kumbure ubwo buhinga bwa none bwatumye badegukirwa mu nguvu zo kurondera ubushakashatsi bukomakomeye mu byo baba ariko bariga mu bivuga ku
nibyo abantu buzeye kubera burya nk'abana usanga ari bari imbere y'ababyeyi babo bari imbere y'abigisha babo abigisha batumye batera imbere nabo nyene cyangwa abazeyi bagume bamenya ibiriko biraba ntibashobora gufasha abana babo dusanga abana barabasize ahubwo gaca usanga hariho uburyo bwinshi abashaka kunebwa baziga yuko bashobora kurondera inyishu zose nko kuri internet kuri Facebook bashobora kubaza bagenzi babo bashobora gukoresha telefone bakarondera inyishu mu buryo butari bwo nico gituma nk'abarezi bakenera kurera ukundi nk'ubu nko mu bihugu bitari bike amaprogramu y'uburezi aguma ahinduka kugira ngo nk'ibyo bintu abana bashobora kuronka n'ingoga kuri internet ugasanga atari byo bashimikiye kwigisha yamara bigisha cyane cyane ukwiyumvira nukunonosora ikibazo waronse igihe baraba uko umuntu yumvira hakuba ikinyisha umuntu yatanze uco sanga ukwigisha birahinduka nkuko ubuhinga buguma gutera imbere ikindi kintu nashaka kongera ko nuko nk'abavyeyi dushobora kubuza abana bawe kuja kuri internet ngo bishobore ahubwo tuvuge nk'umwana ashaka kujya kuri Facebook murajana akaba tuvuge akagushira muri groupe y'abandi bantu ushobora kubona ibyo ariko arakora ibyo ariko aravuga n'abariko baramuvugisha n'ibyo bavuga kugira ngo hagire icyo ushobora kubivuga ko hanyuma tukamenya yuko abana ubu barazi ubwenge abana bavuka ubu cyangwa bakuru ubu barazi iz'ubwo buhinga kuturusha ahubwo kenshi na kenshi usanga izumenya uzigira kuri bo nico gituma uri umuvyeyi cyangwa uri umwigisha ukeneye kuguma wunguruza ubwenge bwawe umwanya wose
kubikwerekeye urafise abana ubwo rubuga barukoresha gute imbuga ngurukana mumenyi ubakurikirana gute
nk'abana biwanje ndazi yuko batambira vyose mugandagerageza gukurikira bimwe na bimwe bakora ko kuri Facebook ndi mu bagenzi babo ku Instagram ndi mu bagenzi babo bashizeho amafoto ndabona amafoto bashizeho bagize komante dashobora kuyibona naho tuvuge ari bindashimye tukabivugana hanyuma cyane cyane nk'ibyo amafoto birimo ububasha bunini bishobora kubagirira nabi ku bintu ku buryo badashobora kwiyumvira ubu kuko nk'abakoresha inono mu bihugu bindi bitari bike imbere yuko baguha akazi ubu bararaba izo wanditse amafoto washize kuri ku kibuga cya internet abagenzi wawe izo bavuga n'ingene bigenza nico gituma nk'abana jewe tuvugana ndababarira yuko ibyo udashaka yuko jewe mbona ntubishireho ivyiyumviro wiyumvira yuko umugenzi wawe mubabaza ntuvyandike ivyo udashaka yuko tuvuge nawe uzoronkera abana bawe batazobishima ntubishiremo ni ivyiyumviro bene n'izo nico gituma nico gituma nagerageje kubandanya kuja hamwe nabo uko bishobora mugabo nkuko mubizi ngira ngo natwe nkuko twakuze abavyeyi naho baturaba ntibabona vyose najewe ndazi yuko ntabona vyose yamara ngerageza kubaha ama principe bokurikiza
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Gaspar twakuye Gaspar uratumva
ndabumva cyane
uri he
mu Rwanda
ikibazo kumutumire cyangwa icyumviro
amboye ndagewe icyo navuga kuri ibyo by'imbuga nkoranyambaga numva ari iterambere pe ariko nko mu rubyiruko hari igihe usanga ari nk'abantu bagenda babikoresha mu zindi nyungu zabo bihariye mu bugizi bwa nabi ariko iyo mbona bigendanye n'iterambere byo byagira z'imbuga ni byiza pe bituma tubasha kujya tuvugana n'abantu tutaherukanaga ahubwo se ikintu namwibariza abantu ese barabasha kurinda umutekano cyangwa bakabasha kumenya nk'abantu baba bazikoresheje mu buryo butemewe n'amategeko bakabakurikirana ngo akabazo nabitse nabaza
murakoze reka bishyure mumwishyure
nusubiremo Fidele sinumvise neza
ngo hoba hariho uburyo bwo gukurikirana abantu bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bubi hariho amategeko ariho yuko bakurikirana
yego cyane hariho amategeko yuko bakurikirana yamara leta kenshi hariho amategeko bakurikirana yamara leta kenshi zirabagora kuko abakorera leta kenshi zirabagora kuko nk'ayo makompanyi manini nka Google na Facebook ntibashaka yuko leta ipfa kuza ikarondera izo abantu bashize kuma mesaje yabo tuvuge ku mbuga zabo kuko boca batakontrola nico gituma nk'ibihugu bimwe zaratanga gushyiraho amategeko yuko baca ku mucamanza akababarira ati nimwugurure kugira ngo tubone izo zinyankozi z'ikibiza ariko zirakora yamara bateye kubaza bazi icyo bikeka icyo ari cyo ikindi kintu ni hariho amategeko nk'ino avuga yuko udashobora tuvuga uri muri sinema udashobora kuvuga ngo sinema yahiye kandi atari zo kuko abantu baca biruka bagacana ko bakicana ku rubuga ngo rukabumenye nawe nico kimwe utanguye kuvuga ibintu bishobora kuzana ingirabi ku bantu cyangwa zazana ingirabi ku bantu naho nyene urakwirikiranwa mu bihugu bitari bike sinzi nko mu bihugu by'iwacu imuhira barabishikako muga ibindi bihugu baratanguye ku bazaba baragize ibintu nka bene izo kandi ubugira kibi bumeze kwinshi hariho nk'urubanza Google na YouTube ni kompanyi ya Google ngino baheruka kurucira urubanza barucira amande niniya cyane kuko bagiye kuraba iz'abana bato badakwiza imyaka bakora kugira ngo bashobore kubarungikira ibintu bashobore kubagirira ko publicite bashobore kuzoronkera uburyo bw'uko barya abana bo kurondera ingene izo barya abana bakunda kugira ngo bazobandanye kubagira ko publicite nkaha leta ya Amerika yabaciye amahera atari make sinizo gusa nka Google na Facebook i Buraya muri community european naho nyine barafite imanza zikaze kuko bafata izerekana abantu babo bakabihereza abadandaza kandi atarusha basaze izo ni bimwe mu biriko birakogwa kugira ngo internet ntizobe ahantu abantu bamwe bagirirwa nabi ntihagire ikiba
murakoze Vince nari ku murongo wa telefone Vince uratumva
ndabumva
irindi zina huri
Habimana Vince ndi mutamba mu Burundi
ushobora kuduza ijwi nitukumva neza
ndi Habimana Vince ndi mutamba mu Burundi
yego ubise ikibazo bazo mutumire cyanke icyumviro
Jengo mte kubera murabizi ko turi no mu Burundi batugora nyine gukurikirana ico kiganiro Andre singe murabizi umutumire sinzi izina ryiwe yorimbwira bikunze
ndi Novato nintunze
yego murakoze hanyuma jewe nagomba hanini kugira nka komantere kuri iyo kuri icyo cyumba mazanye uwo munsi hanini kuko ngomba kuvuga je na jendo gwaruka mu bandi bamugwaruka izo mbuga nkoranyambaga uno munsi yadufasha cyane jewe hanje nsanze undi muntu akunda nubwo nti ibintu by'amainformasiyo atandukanye mu buryo butandukanye izo mbuga ninda zikoresheje izindi ko ndivugira byamfasha kumenya ibintu byinshi mu mwanya mutonya kandi nubwo nti icyo nshatse uruhande umuce nshatse kuronda ndonderamo neza dufite no kubi no mu Burundi amaradiyo nyine asigaye ameze tutakironka amakuru mu buryo twateronkamo kera izo mbuga dahije zirayasubira ziradufasha cyane hama ntizidutume tuguma tubona ko turi suzenfo mu buryo butandukanye ariko sino kuzagira no kuvuga nubwo nti ingaruka n'intambamyi nubwo nti rimwe na rimwe iby'umuntu yogwa ati tugahomba rero dutwara amanya minini cyane ugasanga bamwe bamwe n'ibindi bari gukora ugasanga zabitwibagize hano sino kuzagira no kuvuga ikibazo cy'uburyo bwo kudusaba kumana ko dusaba ibintu byinshi ariko rero ko mwaba dutumiriye uwo mutumire nagira se ndamusaba nubwo nti impanuro yoduha twebwe urwaruka ikoreshwa izo mbuga cyangwa se ibintu byose bifite avantage n'inconvenient adusigure muri make ati mwebwe abajene no mutima mudukoresha cyane mubifatamo ko ukuntu kugira ngo byo kudufasha gushika nubwo nti ikintu cyiza dufashe no guhunga ikintu murakoze mujye kundeka numvirize ngira ngo inyishu adahuma
murakoze reka bishure mwishure noba
ni ikibazo cyiza cyane kandi kirimo ibintu bitari bike uyu muntu yavuze nk'uburyo nizo bitwara uburyo kurya ko n'ubundi uburyo bwo kuronka amakuru nk'amaradiyo amajurno kurya ko bigugwa niko naha hariho uriha kugira ngo turonke ajya makuru yo kuri ajya makuru twama turonka hariho nuriha kugira ngo tuvuge ukoreshe nkanuze nka WhatsApp siza bisa nibiriza gusa yamara siza gusa hariho uburyo abantu baburiha cyane cyane ni kubera amasibisite abakuru ajya amasite uretse nuko ubaguze telefone yawe ukabashizemo amayinite ukoresha hanyuma ngira nukuraba neza yuko ufise uburyo kugira ngo bandanye kugira birya mugabo nta handi umuntu abica ari mu bintu bitandukanye usanga hari ico bigutwara ku by'umwanya cyo ni kibazo kinini n'abahinga biga bataratorera umuti kuko usanga nka kera umuntu yararonka nka journal kabifise nk'impapuro cumi ukazisoma zikaba zihetse yamaraha kuri ntuzeye kuri Facebook n'ama réseaux sociaux usanga ibintu bishobora kugusamaza ni byinshi cyane hanyuma umuntu wese no kugira discipline kugira ngo ubone yuko dushobora kumara isaha amasaha abiri ku munsi uri kuraba birya no kumenya yuko zose bidagufitiye akamaro nika nobigereranya nuko uje hajya kwibarabara ukayaga n'abagenzi umunsi wose hari akazi ukeneye gukora no kubanza gukora nyakazi ukaja kuyaga mu nyuma ukaja kuvuga n'abagenzi mu nyuma ikindi kintu ku bantu bakiri batungira ngo ni ukumenya yuko nk'amasite yose uja ko ahantu hose uja ni ukumenya abo bantu abo aribo nuko musangiye nuko izo bavuga ushobora kubyemera ukabona tuvuge nka site utazi iri kuvuga birya na birya ni uguhagarara ukiyumvira ibi bintu bishobora kuba ari byo cyangwa si byo ahandi ho bishobora kugushyira mu nzira itari yo
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku kamaro keza k'ubuhinga bwa none k'urubuga rwa internet ni ibibazo ubwo rubuga rushobora gutera bitandukanye mwariko muravuga ko ubu kenshi abatanga akazi kuba bariko basaba akazi abo batanga akazi kenshi baja ku mbuga ngurukana bumenyi kumenya abo bantu baribo ivyo bashira kuri izo mbuga reka n'abajejwe kubahiriza amategeko baraja kuri izo mbuga kugira barabe bamenye abantu ivyo bakora bamenye kahise kabo kubijanye n'ubugizi bwa nabi niye mpanuro mwoha abakoresha izo mbuga cyane cyane abakiri bato ibintu barabishyira ko bakibaza ko atangaruka bizo bagira ko ntibamenye ko ico bashize ngaho badasubira kubikontrola
nizo cyane kandi ku bantu bakiri bato n'abantu ahubwo se abantu bakiri bato gusa benshi barabigira ntibamenye ingaruka mbishobora kuba yamara tubavuga cyane cyane abantu bakiri bato kuko ubuzima bwabo buri imbere yabo hanyuma uca usanga tuvuge nk'ugushyira ko amafoto atariyo cyangwa kurungikira abagenzi bawe amafoto n'amavideyo atameze neza yerekana imico mibi n'ukwigenza kwa nabi nk'uko bavuga ahubwo sinzi uwatoye izina ngo urubuga ngurukana bumenyi twari kuvugishe ingira ngo ijambo ryereke nyaryo ni nk'igishengero kuko ibyo ukora byose birabonwa tuvugura uri nko muri shengero ry'abantu hanyuma utukanye bose barabibona wigenjeje nabi bose barabibona kuba impunzu zawe ukazita bose barabibona nicyo gituma ari ukwiyumvira neza ari ukumenya neza ingene iyi interineti ikora nta kinyegezwa icyo washyizeho kizoboneka kandi bizomara imyaka n'imyaka hariho ibindi bintu hariho n'ubundi buhinga tuvuge nko gufata amafoto bakayahina hariho apu ndayibagira ko yitwa yasohotse vuba abantu bashyiraho amafoto hanyuma iyi apu ikabafasha ikayahindura uburyo ushaka uyashyize harya ijya kompanyi yagize ijya amafoto nayo yakoresha uko ishatse izohindura uko abonetse uko ishatse kandi tuzi ingaruka bizokugirira mu majambo make nizo
baravuga ko ari nabakoresha ubwo buryo kugira ngo bajuragize abantu wibaze ngo nivyo bariko bararondera kumbe bafise iyindi migambi igayitse dufashe nk'ibyavuzwe ngaha mu matora yabaye mu mwaka 2016 aho bivugwa ko abarusiya bakoresheje ubwo buhinga cyane mu kuyovya abanyamerika batora
ego cyane zarabaye kandi n'uyu rabandanya kuba kandi bakoresheje uko bagiriza abo ababikoze bakoresheje ubuhinga busanzwe yamara babikoresha mu buryo bwo kugira naba bantu tuvuge bakavuga ngo habayeho hari igisagara cyo muri Texas bavuze yuko hagiye kubaho abirabure bagiye kwiyamamaza ko bagiriwe nabi gutya na gutya na gutya habaye nibi yamara ibyo bintu byarizo yamara abantu babibona bari bemeye ko arizo kuko basa n'inkuru yo nkabirya abanyagihugu twebwe ntishobora kupengira byo tugora kumenya neza na neza iyo biva niyo bija aha niho leta ifise akamaro kaniniya cyane cyane abantu bakurikiriza amategeko kuko baca bamenya neza izabaye n'ibitabaye n'ingene biriko birategurwa hanyuma ikindi kintu ni nka ngira ngo nibirya bama bavuga za fake news fake news iragoye gutora ni ngira ngo ni nka leta nyine nishobora kubikora kuko ari abantu bashaka kugira nabi bazize neza ashobora kwinkuru ukayemera neza ko ariyo kandi bakerekana yuko bakerekana n'ingano zagenze kandi bizogenda ko ari nka kizabaye kabisa
yego Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku murongo wa telefone hano dufise Jean Claude uratwumva
ndabumva cyane neza na neza mperereye mu ntara ya Bururi muri zone Bamba
mu Burundi
egome
ufise ikibazo ubaze umutumire ikimvire
egome gicyumviro canje
yego
murabona nkukurana kuri Facebook kweyi hari abantu biyemeza ngo bakandika ku izina ngo jengo ndinaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndamaze kubibona kesha katari gake bakamwitirira no kwiba bakanahirirwa nka jewe ndamaze kubikora kenshi kuri limitere ndamaze gutanga nk'abashika batanu biyitiriye kuri uko kubesha rero ku byizina ibanoro notanga uwe wakoresheje uru rubuga rukoreshe ku by'ukuri kandi urwashyiriweho kugira ngo dufashanye twerekane igihe aho kigeze kandi tukiyagire ko dufashanye mu makungu ibihugu bikenye bifashe bifashwe bironye ifashanyo bitagize guca mu bubeshi
murakoze
hanyuma ikindi nacyo nokongera ko nkasa n'ubusozera
yego
turasaba yuko ijwi rya Amerika kweri mwosubira mukaduha imirongo kujya kwa kera tukabumva kutubice ku FM kuko nkino muzabururi kenshi duhuta turabafata
yego ibyo biri mu nzego zibijejwe haba hano ku ijwi rya Amerika n'inzego za leta ngaho mu Burundi
nitorije inzego nziza yuko zo izinzego zihari nziza na n'igihura ko byo icyo bishitse ko ku ijwi rya Amerika murakoze muheza gigo
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
radio izwi ya America i Washington DC mukinuni no mukinyarwanda mukiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kamaro n'ibibazo urubuga rwa internet rushobora gutera tugarutse ku bakiri bato harabavuga ko kubera umwanya munini mwavuze ko bari imbere cyane kuvyerekeye ubwo buhinga umwanya munini bamara bari kuri zo mbuga ngurukana bumenyi abantu benshi bakavuga ko urugwaruka rw'ubu muri iki gihe nkangaha muri America bita millennials kusanga ata buhinga bagifise bw'imibano bwo kuyaga nabandi batari kuri izo mbuga icyo kibazo mukibona gute
izo nizo kuko uraze abana bo na bakitakiri bato usanga tuvuge ahubwiye hose usanga ufite telefone mu minwe bariko barandikiranira bariko baragira gucya na gucya hari nk'ahuja mu nama ugasanga nka abantu nka 90% amaso yabo ari kuri telefone uriko arabavugisha byinshi usanga bishobora kubaca inyuma y'amatwi ni kibazo kininiya atamutingira ngo gifise kuko nabarya bakora ama telefone bakora na app bashaka yuko abantu baguma baguma bikoresha nta wuzi neza yuko muri kazoza ariko twese tuzotumeze ariko abantu bose bazobameze ico ni kibazo ngira ngo kidafise umuti yamara icumundi yokama yigenga nuko iyo umara amasaha menshi kuri telefone yawe canke kuri internet no kumenya yuko umunsi ufise amasaha haruye no kugabura ayo masaha neza kubikubwira akamaro n'ivyo kwinezereza n'ivyo kuyaga n'abagenzi n'izo ugakuramwo ugahara urya mwanya neza kugira ngo ushobore kuronka umwanya wo gukora ibikunguruzo
murakoze dufite jado ku telefone uratwumva
ego ndabumva
uri he
ni Burundi ku ntega mu ntara ya Kirundo mu anuka mu kidesa ni ku rwego rw'u Rwanda n'u Burundi
ikibazo ku mutumire icyumviro shikiriza
ba kubera ino mu Burundi imirongo itadushikirane neza kuburyo ko kumviza neza iradio nayibonye muri poste gusanye ni kumbeza ikiganiro uwo mugabo mutumirwa ntawe uri kumbeza neza izina ryo ndiko mu bitubwiye
yitwa Novan Intunze
cyadana ikano nari mfite nashaka kubaza
yego
ni kubera ko amarezo sosiyali rimwe nari mukunda gusanga kuna usakorwa ko ibintu bibi cyane cyane nyine mu gwaruka ukeneye gusanga harisanga bivanye n'amakomenti bagiye barashyirako banatukanako najyamba ati nene nk'ubu hantu bajejwe ibyo bintu by'amarezo sosiyo nta kuntu bodwaye ibyo bintu bibera ko kugira ngo cyangwa se ntabwo ibyo bintu byabereye ko babibonye kugira ngo abo bantu novuga bababize ko babashe kubahana
ego yari yigeze kubivuga gato reka abishure
burya abantu babikoresha kuko amategeko adatomoye nta igihano ntisicoroshe cohaba yamara rimwe na rimwe birahaba yamara ni ukwiyumvira cyane yuko abahinga bakora birya ni nk'abadandaje wewe ufise akabare udandaza inzoga ntuzoreka kudandaza ngo ni uko abantu baca bacika hariho abantu baca bacika imboregwa ushaka kwinjiza amahera birya bindi biba mu nyuma ntibikuraba n'aba bantu bakora ibi nabo ni uko nyene bakora ubuhinga n'abadandaza n'ibyo bakora bashaka yuko twese dukuma tubikoresha kiretse rimwe na rimwe hari aho bafatwa ku bintu za ahantu bashobora kuba barenze amategeko mu hariho amategeko yabyo yamara bibagaka cyane sinzi yuko wanyumvise neza
nakumvise mbwo gusa umve ko mwayimukwiye kuzamura barera kuko hari n'igihe usanga bafashe nk'ifoto nk'iyo umuntu ahambaye nk'iyo umukuru w'igihugu nk'akarorero ugasanga bagiye baracyoza bashaka ko ibintu bitandukanye kigasanga barabesha ibintu abeshera umuntu nk'uko usanga nta kintu mwayivuze kandi mugihe kigenda ry'amarezo sosiyo gutyo usanga umengo mwayifitemo uruhara kujya risanga nimo nyine bitagaciro kandi ngo ba muwamubibona bintu nk'ibyo nyene
nizo izo biraba kandi si mu Burundi gusa n'ibihugu byose no muri Amerika ni Buraya usanga abakuru b'ibihugu barabacapa uko batari bakabavuga uko batari hani hariho byinshi amategeko arekurira ninguko nguko mu France Liberté de la Presse yamara ico bahana ni kugirira nabi umuntu umubiri wiwe canke kwiba canke ibintu benizo amategeko rero kenshi hariho ibintu arekura n'ibindi atarekura hanyuma ni arekura abantu gukora n'ibyo atarekura abantu gukora nico gituma kabari muri abakoresha burya buhinga biva ngira ngo cyane cyane ku muntu wenyene uko yiyumvira icyo navuga nuko samategeko atomoye ku bantu bose ingene ibintu bigenda kandi kindi nari navuze kare nuko iyi internet na rezo sosiyo si ibintu umuntu ashobora gukontrola harimo kimwe uko biri ku isi yose aho rero bica bigorana
ego gusa nyene aho ikindi kintu numva aho hari ukuntu yaba byoshoboka nyene nabona yabyoshoboka mwaza kabisa mwareba ukuntu mwarwanya ibyo bintu kubera nk'ubu hari umuntu yiyitirira nk'izina ry'umukuru w'igihugu nko kuri ma Facebook gasanga ya bivye bitirira umukuru w'igihugu kumubeshera cyangwa umugore wiwe hari n'umuntu bari bakwiba igare iyi no ku muntu yiyitiriye izina ry'umukuru w'igihugu kandi atariwe amwe igare agira iki umva ibyo bintu byose bituma nyine akazi kanyu imeza yanyitituka kabisa najya mukwiye kubireba nyene mukagira kuko ngende waza kunyeka ngaho ahantu hari ibiro bikuru bya marezo sosiyo kuko menye kiba bikubabira ko byose mubibona mushaka kwa musubira bashaka kwa mugira iki ikintu mubishaka ko byose ne cyo bigira bijya mu nzira
hari cyo mu mwishura nova
cyo no kwishura nuko ngira ngo nta nabantu bake bafite ubwo bubasha bwo kontrola ibintu biriko biraba kuri internet ahubwo ngira nta muntu n'umwe afite ubwo bubasha afite ububasha ni abaramutekano n'amategeko abacamanza hanyuma umuntu abashikira aciye akoresheje amategeko asanzwe muri ari mu bihugu kinaka ahandi ho nkuko twamye turabivuga kare si bihugu byose bifite ayo mategeko canke amategeko ntituyazi neza nabwo ubuhinga nabwo nyene buguma buhinduka iyi ni nk'igwano umuntu adashobora gutsinda kuvuga ngo ntuvuge gutya na gutya ibyo tuvuge nk'umukuru w'igihugu nazo ibyo kumuti yitirira ni ngira ni harya tuvuge nk'umuntu kandi n'abahugu b'ibihugu benshi usanga hariho abantu bafashe amazina yabo bakayakoresha hanyuma niyumvira yuko atari nka communique officielle isohotse urya muntu yitiriye biragoye kumukurikirana izo yamara cyane cyane biba mu mategeko y'igihugu icyo ari cyo cyose
murakoze
akandi kazo kanyu nanifise
unyarutse
nene nk'umuntu ibyo bintu yatangiye kubizana nyine unavuga nk'umuntu nyine ajeje icyo bo novuga yazanye ibyo bintu by'amarezo sosiyo nyine iryo shyirahamwe nta ngingo afite ko ariwe ufata ku ibyo bintu ko muvuze ngo nta muntu wese afise ingingo yofata ku ibyo bintu
ega si umuntu umwe yabizanye kandi ni iki ni ikibuga gikwiye ku isi yose gushika ubu kirigenga urumva nicyo gituma ibyo bintu bigoye tuvuge ni nka nkarya ufise kia kibuga imbere y'ishengero aho abantu bakoranira.
Ego.
Iwo vuga yuko kia kibuga hariho umuntu agitwara ashobora kugifuta chanke kiza kiri harya kuko sumuntu umwe yakizanye sumuntu ntigifisa ahantu hamwe gitwarirwa urumva yuko bigoye.
Murakoze. Turashimiye.
Ego.
Ego.
Ego namwe.
Ego. George nawe nyene ari ku murongo wa telefone. George urihe?
Ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura.
Watuzi kuri gato?
Ego. Nagomba gusikiriza icyumviro nk'intere.
Ego nyarutse?
Ego urumva tukaraba marizo sosyo nk'ugwaruka aradufasha mu bintu byinshi nko mu bintu byo kwiga. Ku ruhande rumwe ndiko ndaraba ni byiza mugabo ku rundi ruhande nuko hariho abantu bamwe bamwe batabagenda marizo sosiyo bayakoresha ibintu bitari byo itari byiza nk'akarorero hariho abantu bashobora kwiba abantu bikiye ku marizo sosiyo cyangwa ugasanga n'ugwaruka rumwe rumwe ugasanga bituma n'ugwaruka rugira ubunebwe nk'akarorero ugashobora gusanga nk'umuntu ahereye Facebook ari kuri marizo sosiyo umwanya wose atarinda yirirwa atacakoze kandi ukagisanga n'ubuzima bumwe bumwe nko muri ntakarore nk'ubuzima ashobora kugenda nko kuri poste agiye kurontira nko duhera ugomba kwifashisha ukagisanga nk'umuntu yarageje kwakira ari kuri rezo sosiyo kuri Facebook ukagisanga icyo gihe ukagisanga utashe nuko dufaranga utatu rose rico nabaza nobaza nk'uwo mutumire mwaturonkeye
yuko
yego sinzi yuko hoba hariho uburyo nk'abo bantu bazanye Facebook ayo marezo sosiyo bogira hoba nka kontrole kugira ngo kubera hariho nk'ibintu cyo usanga bikorerwa kuri Facebook bita nk'akaroyo bitajyanye n'icyo y'ikirundi yego nicyo nasaba gushikiriza
yego yabyishyuye gato yo subiramo ngira nti mwari mwakurikiye muri make nova mubwire
yego
muri make hariho nko kuri Facebook barafise barafise uburyo bashobora gukura ko nk'amafoto ameze nabi nk'urya muntu bakamwangira kuja kuri internet uvuge nk'ibintu zerekana abantu batifashe neza bari gusa cyangwa kabafata abana nabi bakababuza kujayo ahandi ho igihugu cyose gikoresha nico gikoresha amategeko yacu kuko Facebook yo icishaka no kuzana amahera suku kugirira neza cyane cyane abantu benshi hanyuma ikindi kintu nashaka kongera ko ninge urabona ko ibyo bavuze kuri post ugenda ugasanga uwo gufashije ari kuri rezo social ntacho ariko arakora akazi ntigakora hari amakompanyi maze kujamwo nzi hariho nk'imwe y'abantu baje ku kazi amatelefone yabo bayasiga hajya binjiriye ntibashobora kuyinjirana aho bakorera kugira ngo ubwa mbere na mbere ho ntibabandanye gukoresha amatelefone bariko barakora cyangwa bafata amafoto y'imbere muri kompanyi ngo bajane hanze ibintu bene hariho byinshi amakompanyi n'ibiro za leta bishobora gukora kugira ngo abantu ntibatumwanya babandanye gukora akazi kabo neza
muri make cyane hasigaye ni segonda mike kuri ze vyerekeye novuga nka addiction nk'abakiri bato ikana n'abatari bato mwabivuze baguma umwanya wose bari kuri izo mbuga nguruka na bumenyi bitera n'ubunebwe mwo bahanura iki mu ijambo rimwe
nokura munabahanura kuraba nk'amantu z'ama amatelefone menshi barakwereka umwanya wamaze kuri izo social wamaze ukoresha telefone ubona yuko umara nk'amasaha abiri no kumenya yuko ari umwanya munini hari ico uri kurata
naho ku bantu nkangaha muri Amerika ariko bararemera cyane ama societe y'ubuhinga ngurukana bumenyi nka Google mwabivuze na za Facebook ubu imigwi y'abantu b'inkozi zikibira kunda cyane kuyifashisha nikiye cokogwa ni jambo rimwe
ushobora gusubira mu kibazo
reka akanya karatujanye ni kibazo tuzobandanya tuvuga ku bijanye n'ubwo buhinga bwa internet no buhinga bukomeye cyane buzoguma butera imbere bunyaruka cyane bwihuta bufite umuvuduko ukomeye mu gutera imbere n'ibibazo ubwo buhinga bushobora gutera nawe ufite akamaro kanini cyane ku bantu ku isi. Turashimiye umutumire wacu Novani Ntunze, twako tuvuga ku kiganiro rero kujanye n'ubuhinga bwa internet. Afise diplome hanitse ya PhD mu bumenyi mu bijanye n'umuyaga nkuba n'ivyuma nyabwonko, akaba ari mu gisagara cya Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro. Tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.